Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri mikro ni kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije mwese. Mbahaye ikaze kuri radio yanyu.
Je ntariko ndabesha je ntabo ndabona. Je nabonye bahunga gusa kandi mu gihe bahunga bahunze kugisha.
Abo ni abaturage bo mu ntara ya Makamba bavuga ku kibazo cy'impunzi z'Abarundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya. Mbere yaho ariko Alphonse Ndayikengurukiye agiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Ndagura ndagushimiye je ndabaramukije mwe mwese muri ko murakurikirana iradiju rya Amerika. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikigo kijejwe kukingira ibidukikije US Fish and the Wildlife caratanguye amatohoza ku munyamerika Walter Palmer aturuka muri Leta ya Minnesota, akurikiranwa kuba yarashe kandi akica intambwe yari mu ishyamba rikingwe ryo muri Zimbabwe mu ntango zo ku kwezi. Walter Palmer akurikiranwa kuko yarenze itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ribuza urudandaza rw'ibikoko byo mu ishyamba byishwe bidaciye mu mategeko. Gushika ubu rero uwo munyamerika yaranse kunyiguruka ngo agirisha bivuze ko ariko Josh Earnest, umuvugizi wo kukirimba kwa Perezida Obama, yamenyesheje ko hagiye gusabwa ko ubushikiranganji bw'ubutungane bwo kwiga urwandiko rusaba ko uwo munyamerika yofatwa ku nguvu agashikirizwa ubutungane bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urwo rwandiko rumaze gukwiza imikono 100,000. Icyo gitegeri naco nico gikenewe kugira ngo ubushikiranganji bw'ubutungane buronke uburenganzira bwo kwiga inyandiko nkizo. Byabisigarira vy'indege byatorwa ejo muri Ile de la Réunion iri mu bahari Indiano bigiye gutangura gusuzumwa n'abahinga ba Faransa mu vy'indege bari turuze mu Faransa nyene. Kuzo bari kugira barabe ko ibyo bisigarira vyiba bavyo bifise inomero imwe na ya ndege ya Malaysia yazimirira mu kwezi kwa gatatu k'umwaka uheze n'ubu atawuramenya ivyayo. Icyo gisigarira chatoye rero ku munsi wa gatatu gipima metero zibiri. Abahinga bavuka ko bishoboka ko coba ari ciyo ndege yazimiye baravye intoboro ziri kuri ico cuma zihuye n'izi ndege y'ubwo bwoko. Icyo gisigarira rero kirashobora gutuma haboneka insiguro zitari nke ku chatumye iyo ndege igwa mu mazi. Muri ivyo harimwo umwanya ico cuma kimaze mu mazi gukurikirana ko yaguye kubera igisita canke yarashwe canke mbere n'ubundi bubisha umurindi yari fise aho yaragwa mu mazi n'ibindi. Iyo ndege yarivuye Kuala Lumpur igiye mu Bushinwa kandi abantu baharugwa hafi 300,000 barahasize ubuzima. Igisoda ca Nigeria ejo caramenyesheje ko cabohoje abantu 59 bari bagize imbohe na wa murwi Boko Haram. Ivyo vyabaye ejo mu micungara y'igisagara wa Iduru. Muri abo babohojwe harimo abagore, abana n'abatama, bakavuga ko batarya bikwiye kandi ko baguma bahigirwa kwicwa umwanya wose. Colonel Sani Kukasheha Osman, umuvugizi w'igisoda ca Nigeria, yabwijwe rya Amerika ko abarwanyi benshi bapfuye, ibikoresho byabo navyo harimo imiduga bigafatwa, ibindi navyo bigasamburwa. Arwanyi bakora mbateye udusagara duto duto twa Nigeria bagafata imbohe kandi bagabategeka kwinjira idini rya Islam ku nguvu. Muri Afghanistan, abatalibani bemeje urupfu rwa Mullah Omar wahoze atwara Afghanistan kuva mu mwaka w'1996 gushika mu mwaka w'2001 gushika igisoda ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikombure intwaro yiwe yarishimike cane cane ku idini rya Islam. Ico bavuze nuko amagara yiwe yabaye nabi cane mu minsi 15 imbere yuko apfa, ariko ntibamenyeshije ikibanza n'umunsi yapfiriye ko. Uwo Mullah Omar yari umuntu akomeye mu batalibani. Naho Leta rero ya Afghanistan iyo yemeza ko Mullah Omar yapfiriye mu bitaro byo muri Pakistan mu mwaka w'2013, abatalibani bo bavuga ko Mullah Omar atigeze ava na gatoyi muri Afghanistan. Kuva abatalibani bamenyesheje urupfu rwa Mullah Omar, baciye barungikira itangazo Leta ya Pakistan rimenyesha ko babaye barahagarika ibiganiro by'amahoro byariko birahuza na Leta ya Afghanistan bihagarariwe na Leta ya Islamabad. Mullah Omar yatwaye Afghanistan kuva rero mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1996 guje igisoro cya Amerika gikombora intwaro yiwe yari ishimikiye ku idini rya Islam mu mwaka w'igihumbi 2001 leta ya Amerika yarateye Afghanistan ni imbere yaho Osama bin Laden yatwara wa murwi w'iterabwoba Al-Qaeda wemangiye cha gitero cyo kuri Amerika mu mwaka w'igihumbi 2001 kagahitana abantu bashika 300 bimenyesha makuru bitangaza ko Mullah Akhtar Mansour atwara igisata cy'ubya politike n'igisirikare muri uwo mugwi ari we yasubiriye Mullah Mansour ariko uwo mugwi nturemeza na gatoyi iyo nkuru. Leta zunze ubumwe za Amerika zasohoye amazina mashasha y'abantu n'amakompanyi arimo yafatiwe ibihano bijanye n'ivogerwa cyo Burusiya muri Ukraine igitigiri kije ciyongera ku kindi cya 2026 byari byasanzwe. Ubushikiranganji bw'ubutunzi bwa Leta Zunze za Amerika bwamenyesheje ko iyo ngingo ikora ko amakompanyi abiri akubirwanisha mu Burusiya abantu bane bahoze ari abategetsi bakomeye muri Leta ya Ukraine bagirizwa kuba barasahuye itunga rya Ukraine canke baranaje inzego za Ukraine mu nzira ya demokrasi hamwe n'abantu bafise amakompanyi yo gutwara abantu n'ibintu muri province ya Crimea iheruka komekwa kuri ku nguvu ku Burusiya. Amarihera ari ku makonti yabo bantu nayo nayo makompanyi nasubira gusohoka kandi abo bantu nayo nawe
makonje kuri aya makuru. Inshuti zacu umuracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, turi no kuri internet kuri radio yacu voa.com. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze noneho ku mwanya w'inkuru nyamukuru. Mu Burundi, Agathon Rwasa umunyapolitike mukuru utavuga rumwe na leta yarayatowe n'inama nshingamateka ku mwanya wa vice president wa mbere w'umukuru w'inama nshingamateka. Pascal Nyabenda usanzwe ayoboye umugambwe CNDD-FDD atorerwa kuba umukuru w'inama nshingamateka. Ni inkuru mugezwaho na mugenzi wacu Tabita Mukamusoni.
Nukuvuga rero umushingamateka Rwasa Agathon aratowe ku majwi 108 kuri 112 batoye.
Aho naho Agathon Rwasa yatowe mu kibanza cicegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka yaramaze gutogwa. Mu bibanza bitatu by'ibiro by'inama nshingamateka byabonetse ko byose atagwigano kwa bayeho kuko ikibanza icyarico cyose cyayiganiwe umuntu umwe gusa, uyu ni Makire Nahayo yararongoye ibikorwa by'inama nshingamateka aho yahamagara ategereza ko imigwi isanzwe igize iyo nama nshingamateka izana abakandida bayo.
CNDD FDD urunani amizero y'abarundi mukandida ahiganirwa iki kibanza hawe umugambwe ikona namwe mutanga umukandida wanyu ngira nta wundi reka twugurure rino kete tubirabe.
Agereza gutogwa umushingamateka Pascal Nyabenda yaciye ashikiriza ijambo abarundi bamwizigiye bakamutora n'abashingamateka bamushikanye mu kibanza cy'umukuru w'inama nshingamateka. Uwo mukuru w'inama nshingamateka mushasha yamenyesheje ko abashingamateka ari bo bonyine baserukira abanyagihugu kuko ari bo babizeye, ariko ngo samashira hamwe adarane inyungu za politiki societe civile aserukira abanyagihugu nk'uko bamwe bavyumvira.
Ibyifuzo nuko inama nshingamateka yo muri kino gihe yoba koko inama nshingamateka iserukira abenegihugu. Abenegihugu ntibaserukirwa n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki bimwe twita societe civile. Abenegihugu baserukirwa n'abo bitoreye n'abashingamateka n'abakenguza amateka, nibo baserukira. Nacyo gituma babyutse ijoro baja kudutora. Dutegerezwa rero kuja muri ico kibanza baduhaye cyo kubaserukira.
Tukivuga kuri iyi nkuru y'itorwa ry'abayobozi b'inama nshingamateka yo mu Burundi, twabibutsa ko Pascal Nyabenda wari uyoboye ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ari we watowe ku mwanya w'umukuru w'inama nshingamateka. Agathon Rwasa wo mu runani amizero y'abarundi atorerwa kuba vice president wa mbere w'umukuru w'inama nshingamateka, mu gihe Edouard Nduwimana ministre w'ubutegetsi bw'igihugu yatorewe kuba vice president wa kabiri w'umukuru w'inama nshingamateka. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na Agathon Rwasa amubaza imigambi hazatunganya muri urwo rwego.
Ingambi nyamukuru nuko tugomba gukorera abanyagihugu kugira ngo amategeko atugwa mu nama yotugwa mu nama shinga amateka yo amategeko kigiye ku nyungu z'abanyagihugu bwite ntabe gukorera inyungu z'umugambwe cyane gukorera inyungu z'umugwikanaka
ivyo muzo birangura gute
ivyo nuko tugomba kubirangura na nabandi twisonze ibitegeka by'itegeko kirirwa shingiro ibyo bigomba kutuyobora muri byose ama rero tugakora ku ntego y'igihugu dukoze ku ntego y'igihugu muri icyo gihe situheza bishimishe abarundi n'abarundi kandi bitume n'uburundi gusubira kugira igisura nziza mu makungu
muri gihe amakuru atangazwa kandi avuga ko hariho abo mwari kumwe mu runani amizere abarundi cyane cyane abari mu mugambwe ipona batashoboye kwakira ibanza bari bahawe icyo kibazo umugambi mugifite n'uyuhe icyo kibazo umunzo gikemura gute urwo runani rurasambutse
urunani rurasambutse kandi nibaza yuko kumbure kubakurikiranye uyu munsi hariho bamwe muri abo bantu barimo muri ipona bashoboye kuza gusasamo n'amashinga amateka kumbure n'abandi bashobora kuba bari inyuma kuko uko amategeko abivuga umuntu ashobora ku kusubirirwa mu gihe yakwije ibisibo bingana cya gatatu cy'iminsi y'isasa ry'inama nshinga amateka nubwo icya gatatu cyo mu mezi urumva ko ari umwanya utari muto rero yuko kumbure baba ariko bayihweza baca hirya no hino ibibazo uko byifashe kuko rimwe na rimwe birashaka gushika ugasanga kumbure umuntu bivanye n'uko abona ibintu kumbure mu bishobobisho ugasanga afashe ibindi yo ariko amaze kuko kubita katima ntendero ugasanga kumbure ingingo yari yafashe arayihinduye ku neza yiwe no ku neza y'abandi bose
imigambo itavuga rumwe na leta mwari kumwe mu guhakana ikiringo cya gatatu muvuga ko ata kintu gishobora gukorwa icyo kintu kitabanje kuva mu nzira bavuga ko mwahemutse abo mwari kumwe mu rwi imigambo itavuga rumwe na leta mwabwira iki
twahemutse nabo buhoro buhoro kuko hariho abanyagihugu badutumye kubaserukira kandi umugambo ari wo wose cyangwa ishyirahamwe iryo ari ryo ryose rifite uburenganzira bwo gufata ingingo mu gihe babona yuko ingingo atacu yonona ku neza y'igihugu twebwe twabikoze kuko ni ku neza y'igihugu hanyuma abo bose iby'igihugu byega ni byiza yuko twokwiyumvira ingene twosohoka kuko ingorane zarabaye twaravuze tuti amatora ntatunganijwe neza n'iki n'iki mugabo arankaraba none uyu munsi bose bavugati ahubwo nimwicarane muganire umuti kuko tuguma tuvuga gusa yuko habaye ingorane hari ingorane cyangwa nuko twakwiriye koko tuganira kimwe cyo nuko mu ruhande rw'iwacu uko byari bimeze twebwe bobo n'imigambwe kumbure mugabo twebwe murazi byashyikiye umugambwe w'efeneri mu gihe iki kibazo cy'umugambwe kitaradadanuka mbe twoba tuvugira hehe hanyuma ko hari ahantu abanyagihugu bari bavuze ati genda hajya bamwe muravugiraho ibindi bize bize mu nyuma ni kuki twogayira abanyagihugu batwizeye bakadutuma tukavuga gusa ngo ko hari abandi bavuga yuko bimeze uku n'uku ntibusibwa ntibubikwa rero twafashe rero cyane cyane ibibazo byose twiheje kandi n'abo turi kumwe mu nani twarabivuganye twarababwiye ingorane ukuntu zifashe ntawe rero twahemukiye ahubwo uwo ari we wese narabe turabe icyofasha kugira ngo uyu mwuka utameze neza umaze igihe turabigene twohera kandi umwe wese arafite uruhara kugira ngo uwo mwuka muri urangire
agato rwasa icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka mu Burundi murakoze cyane gose kuko ni maduhaye
tukiri mu Burundi ntawe uzi neza umubare w'abahunga kimwe n'uw'abahunguka baciye ku mupaka w'u Burundi na Tanzania mu ntara ya Makamba muri komine Mabanda ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Fidelite Ishatse wagiye i Makamba
kumenya igitigi cyane cyane cy'abahunguka ntibyoroshe nikimenyamenya kubijyanye n'abahunguka abanyagihugu begereye umupaka w'u Burundi na Tanzania mu Mabanda batanga inshuro zihushanye
ibyo je abahunga bo turababona ariko mugabo bivuga ko ngo abahunguka uko n'ukubesha je nafata ngo koro ko ri leta gukoma makungu nta banyagiwe ko arahunguka nabo turabona
abagaruka bo ni benshi gose baraza rimwe rimwe baza bikoreye imizigo bacanga basibira inyuma no modoka babona
jen hariko ndabesha jen habunda abone ninabonye bahunga gusa kandi mu gihe bahunga bahungu bahunze kubisha ubu jen habunda abone sino kubera ngo ndabone umuntu ahungutse ndabyumva ngo haje umwe
guhunga baradusesera uko umukuza baca mu bitoke nico gituma tutababona bo ntibavara bo barakenye ariko baraza n'intunduguro bagaca mu bitoke tugira tubabona nka tutura amatare twaba twari ku mahera kwiye ariko ubu kubera bashize bagakena babayeho nabi benshi ariko baragaruka turababona n'amamatara busafuriya bamerewe nabi turababona nyine baje ari babi
oya cina ndabona
genda gutogira ngo ngaha muri mwese ahantu hamwe ngavuga ko babonye ndi ntibabone
kujya no mu motara tegeza kubimenyana n'umuntu atigirwa mu ibarabara koro kubategeza kubimenya gose
naho izo nyishu zihushanye zitangwa ico abanyagihugu bahuriza ko nuko uburuja n'uruza ku ibarabara riva ku mugwa mukuru wa komine Mabanda rigana ku mupaka gwagabanutse ugeyanije no mu minsi iheze igihe abantu bahunga ku bwinshi
waruruza n'uruza rw'abantu gaha benshi gose
ubu naho
ubusi cyane vraiment ntawe
baca mu kibaya
bash bazabinyegeje hari hababoneka bari mu mamodoka n'abandi mu zombo banyagiye ko ari ko barabatwenga tumwari mwahunze iki benshi baca inyuma y'amafrontiere ko ntibigira batumbira frontiere baca inyuma mu bintu wabi
abahunguka ngo baza bugayijwe n'ubukene nimwe mu mvo ngo ituma baca mu nzira zivunaguye nkuko bivugwa n'uyu munyagihugu
hari abaca hakurya n'intu mu nzira z'ikirundi abeshi n'abazana amaguru baca hirya no hino kubera barakerewe inahuri
twahavuye turonka umwe mu bahungutse yatubwiye icyatumye ahunga ukugene yaje n'igitigiri cyabo yasize mu buhungiro
ndahunza kubera umutekano wabaye muke w'abantu bari kubahunga kandi cyamvuga ati naje ndohunga mu bandi kuko umutekano baye muke sindosigara ndu ndashengaruka yuko amahoro mu Burundi bigenze neza
urawumva utekani
neza cyane n'ubu rwo dasangira n'abandi turi kumwe ngaha
mbega aho asize yo hari yaho hari aho ubona bamaze kugaruka
harimo abamaje kwinjira nabakisigaye hari
wowe uraze muri rusange abo mwajanye nawo mwagarukanye abenshi nabaye hagati y'abaje n'abasigaye
inkeho nizisigaye hari umuntu aca yiyunganganye akajanaje twiwe kugira ngo asohore mu gigu cyaha urumva atusubaye uratudandaza kandi twose waherejwe usohe hari atugurisha kugira ngo ronkitike gushikana n'abana kugira ngo ushike nganga
dufatiye kubihushane byatanzwe n'abanyagihugu begereye ku mupaka ku byerekeye igitigiri cy'abahunguka twashatse kumenya igitigiri nyezina gifiswe n'igipolisi gicungera imbibe aha ku mupaka mu Mabanda abatwecu gipolisi mu Mabanda batunungitse ku mvugizi w'igipolisi Pia Nkurikiye uyo nawe yatubwiye ko kumenya igitigiri nyezina cy'abahunga cyangwa abahunguka aha mu Mabanda ngo biragoye ngo kubera ko hari utuyira tw'ikirundi twinshi tugana muri Tanzania utwo natwo ngo nitwo abahunga cyangwa abahunguka bacamwo ariko rongo afatiye kubiharuro abajeje intwaro muri komine ya Mabanda batanga mu manama barimwo ngo biragaragara ko ibiharuro 80% by'abari barahunze bamaze guhunguka muri komine ya Mabanda mu ntara ya Makamba Fidelite ishatse kubwije ijya Amerika
tuve mu Burundi tujye mu Rwanda ihuriro ry'imitwe y'amashyaka ya politiki yemewe mu Rwanda riravuga ko rishyikiye ko itegeko nshinga ryahinduka by'umwihariko ingingo y'ijana na rimwe ibuza Perezida Paul Kagame kongera kwiyamamariza indi manda. Ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije niryo ryonyine ridashyigikiye uyu mugambi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumutakaboye.
Mu mitwe ya politiki 11 iri mu Rwanda, 10 yose ishyigikiye ku itegeko nshinga rihinduka mu ngingo yaryo y'ijana na rimwe. Iyo ngingo ihindutse Perezida Paul Kagame yaba yemerewe kongera kuyobora u Rwanda. Ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije rivuga ko ridashyigikiye ku itegeko nshinga ryakorwaho. Ibi byavuzwe ubwo abagize inteko ishinga amategeko bahuraga n'abahagarariye amashyaka ari mu ihuriro ry'imitwe ya politiki mu Rwanda mu rwego rwo gukusanya ibitekerezo bigamije guhindura itegeko nshinga. Buri mutwe wa politiki wagiye uvuga uko ubona gahunda yo guhindura itegeko nshinga. Musa Fazili Harerimana wo mu ishyaka ntangarugero muri demokarasi avuga ko si iby'ingingo y'ijana na rimwe yahindurwa hari n'izindi ngingo zidatunganye zahindurwa.
Niyo mpamvu twebwe tutavugaga yuko havugururwa ingingo y'ijana n'imwe gusa. Murebe nk'ingingo y'ijana na gatanu ibangamiye umutekano w'igihugu cyacu. Aho ivuga yuko Perezida wa Repubulika iyo amaze gutorwa ataratangira imirimo uwari usanzweho adafite uburenganzira bwo gutangiza intambara n'ibindi bivugwamo. Igihugu nk'iki kiza umutekano mukeya nta buryo wakombura Perezida wa Repubulika ububasha nk'uko. Uzi ko dufite interahamwe zishaka kuyutera buri munsi. twe nk'ishyaka ntangarugero muri demokarasi. Iyo ngingo ikwiriye kuvugururwa tukajya muri demokarasi nyayo, aho amatora ariyo atuma abaturage babona ubayobora bihitiyemo.
Umuryango wa FPR Inkotanyi we ntiwigeze wandikira inteko usaba ko itegeko nshinga rihinduka. Umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka François Ngarambe ntiyigeze yerura ngo avuge ingingo ku yindi shyaka rye ryifuza ko ryahinduka, ariko asobanura ko ashyigikiye ibyifuzo by'abanyarwanda benshi basabye, ko kandi mu basabye harimo n'abayoboke ba FPR Inkotanyi.
Ntabwo ko twandikiye inteko, turacyari muri debate twebwe, turacyakurikirana ibivugwa, ariko cyane cyane umutwe wa politike udafite aho ubogamiye, utari partisan.
Ni ukuvuga yuko dushyigikiye ubusabe bw'abaturage b'abanyarwanda. Muri bariya basabye rero harimo abayoboke b'umuryango wa FPR Inkotanyi, nubwo batansabye uruhushya barabisabye. Twebwe rero icyo dukora, dushyigikiye ubwo busabe kuko bufite ishingiro mu rwego rw'amahame y'imitekerereze, tukaba rero twiteguye igihe impaka zaba zabonetse umurongo tuzatangaza, natwe tuvuga icyo dufasha kugeza ubu ngubu dushyigikiye ibyo abanyarwanda bifuza n'imitwe ya politike dukorana bagejeje ku nteko igitekerezo cyabo.
Mu mashyaka yose yemewe mu Rwanda, ishyaka rya demokarasi no kurengera ibidukikije ryongeye gushimangira ko ridashyigikiye ku itegeko nshinga ryahinduka.
Mu mpamvu zitandukanye twamenyesheje perezidante w'inteko ishinga amategeko, twamenyesheje yuko tutifuza ko itegeko nshinga ryahinduka kubera ko twifuza ko habaho icyo bita kwishuwaringa sasinabo peace and security, kushimangira ko habaho umutekano urambye
n'amahoro.
Ibyo bikaba bishobora kuva mu cyo erekanya butegetsi mu mahoro mu mateka ya vuba. Tuzi mu myaka ijana ishize tutangiye ku ntambara yo ku rushushu, yuko tutigeze tubona u Rwanda rugira itsimbura butegetsi mu mahoro. So twavuga ati aya mahirwe tuba tuyiteze kuri nyakubahwa Perezida Kagame.
Hari bamwe mu bagize imitwe ya politike yari yaje gutanga ibitekerezo. Ku buryo itegeko nshinga ryahinduka n'ibyahindukamo. Abo nabo bafashe umwanya wo gusaba Perezida w'ishyaka riharanira demokarasi n'ibidukikije kuba yava ku izima, nawe agashyigikira ko itegeko nshinga rihinduka. Uyu ni umuyoboke w'ishyaka ry'abakozi mu Rwanda, PCR.
Icyo gitekerezo cy'imyaka itanu cyajyaho ku bandi bazakurikira ariko kuri Kagame twirinde kumubarira kuko turi kumwe nawe nta gihombo tujya.
Kabansoza n'inginga Green Party Habineza Frank muvandimwe, ndakwinginze nyihangane ne kongera kwitwa inyenzi ngo nibavuganire uke, nyihanganira ne kongera kwitwa igipinga, nyihanganira uyu munsi ndi umunyarwanda.
Abagize imitwe ya politike benshi bahurizaga ku ngingo y'uko manda y'umukuru w'igihugu yaba imyaka irindwi. Hari n'abavugaga ko yasubizwa ku myaka itanu nk'uko yahoze. Abo barimo nk'ishyaka ry'abakozi bumvikanisha ko imyaka itanu yaba mu gihe cya manda ebyiri. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Amatora y'umukuru w'igihugu atabonwa kumwe na bose mu Burundi yarigizweyo gushika ku itariki 21 z'ukwezi kw'indwi, mu gihe uruhagarara n'ubwicanyi bitera byiyongera mu gihugu. Abasirikare ba Leta n'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye baherutse gutana mu mitwe mu ntara ya Kayanza hafi y'urubibe n'igihugu cy'u Rwanda. Buramatari w'iyo ntara yatangaje ko abo bantu bitwaje ibigwanisho binjiye mu Burundi bavuye mu Rwanda, icyagirizo abategetsi b'u Rwanda bahakanye. Ibyo bikaba bishobora gutuma haba ubwoba bwo gutumvikana kw'abanyepolitiki n'imyerekano mu mabarabara yo kwiyamiriza ko Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza asubira kwitoza bishobora kuvamwo intambara ikomeye. Abatavuga rumwe na Leta barihojeje amatora mu kuvuga ko ingingo ya Perezida Nkurunziza yo kurondera ikingo cya gatatu irenga ku ibwirizwa shingiro. Itangazwa ry'uko asubira kwitoza mu kwezi kwa kane vyatumye haba imyerekano y'amazindwi zitari nke, imwe muri iyo myerekano ikaba yabayemo ubwicanyi. Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza avuga ko ingingo ya sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro ituma ashobora gusubira kwitoza. Umuvugizi wa Perezida Jeve abayeho yatangaje ko Perezida Nkurunziza yateye igikumu ku ngingo yigize y'amatora y'umukuru w'igihugu yari yategekanijwe kuba ku itariki 15 z'ukwezi kw'indwi mu kwishura ko byasabwe n'abategetsi b'ibihugu bigize umuryango wo mu karere ko muri Afrika mu buseruko. Ivyo bihugu byari byarondeye ko amatora yigizwayo gushika ku itariki 30 z'ukwezi kw'indwi kugira bihe Perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni umwanya wo kugerageza guhuza mu biganiro hagati ya Perezida Nkurunziza n'abatavuga rumwe nawe mu kigoro ko kugarukana amahoro n'umutekano mu Burundi. Umuvugizi wa Perezida Jeve abayeho yavuze ko ivyo byoba birenze ku bitegekanywa n'ibwirizwa shingiro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziratewe impungenge bikomeye n'amakuru avuga ko ingwano yadutse mu bice bitari bike by'u Burundi hamwe n'ibiherutse gutangazwa n'abarundi bagabisha gukoresha ingufu kuri leta ya Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba impande zose kwiyemeza ku biganiro byubaka kugira zitorere inyishu iciye mu mahoro ibibazo vya politike bishobora kugeramira amahoro n'umutekano vyashitswe ko mu gushira mu ngira amasezerano ya Arusha mu kiringo kirenga imyaka 10. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriyamiriza ikoreshwa ry'ingufu kugira abantu bashike ku migambi yabo ya politike zikaba zidashigikiye akigora kariko kose ko gufata ubutegetsi biciye mu buryo utisunze ibwirizwa shingiro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizishigikiye na gato ibikorwa ivyo ari vyo byose bya gisirikare canke ibitero mu Burundi zikazorondera gutuma abo bose bazoba batyojeje bikomeye agateka ka muntu babibazwa.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyari kumwe na radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye hagiye kubagezaho inshamake y'amakuru.
Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikigo kijejwe gukingira ibidukikije US Fish and Wildlife caratanguje amatohoza kumunyamerika Walter Palmer aturuka muri Minnesota muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uwo nawe akurikiranwa kuba yarashe kandi akica intambwe yari mu ishamba rikingiwe ryo muri Zimbabwe mu ntango y'uku kwezi. Iyindi nkuru twabashikirije nuko byabisigarira by'indege byatorwa ejo muri Ile de la Réunion iri mu bahari Indiano bigiye gutangura gusuzumwa neza n'abahinga ba Faransa mu by'indege bari ituruze aho ni mu Faransa nyene. Uzukongo kusoba rukuraba barabe ivyo bisigarira byibaba ko byaba bifise inemero imwe na ya ndege ya Malaysia yazimirira mu mwaka uheze mu kwezi kwa gatatu ku mwaka uheze n'ubu atambwe ramenya ivyayo. Yindi nkuru twabwiye nuko igisoda ca Nigeria ejo camejeje ko cabohoje abantu 59 bari bagizwe imbohe na wa murwi Boko Haram. Ibyo rero bikaba byabiye mu cungararo y'igisagara ca Waiduru. Iyi nkuru twabashikiye ko nuko muri Afghanistan abataliban bemeje urufugwa Mullah Omar wahoze atwara icyo gihugu cy'u Afghanistan kuva mu mwaka w'1996 gushika mu mwaka w'2001 gushika aho igisoda cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikombora iyo ntwaro yari ishimikiye ku ntwaro ya Islam. Yindi nkuru twabashikirije nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasohoye amazina mashasha y'abantu n'amakompanyi ari mu yafatiwe ibihano bijanye n'ivogerwa ry'u Burusiya muri Ukraine. Ico gitigirika kaba cyongera ku kindi cyari ca 2026.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu izina ry'abagenzi banjye bose ndabashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri mikro mwari kumwe na Eugenia Mukankusi. Mbifurije mwese ibihe byiza. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.